kuva mu cibitoke mu buraruko bushiburengero aheruka kubera igitero leta ya Burundi yegetse ku ngabo z'u Rwanda gushika mu Kayanza mu buraruko ubutumwa bw'umushikanganje barandagiye kubajeje intwaro abari mu makomite y'umutekano inzego z'umutekano n'ubutungane ni bwa bundi
nta urutamo umubanyi twagize amahirwe atariyo iyo kubangikana igihugu cy'u Rwanda sitwe twabisabye mugabo byagenze uko twaragize amahirwe mabi kugira umubanyi mu Rwanda uko rero biri ko tutabisabye akaba ari imbinganizo y'Imana tubire nk'uko ariko tumenye ingene tubibamo kubera byamaze tubonekeza yuko uwo mubanyi wabo hakurya atubaniye nabi ibi rero bidusaba ko dukora by'ukuri joro n'umutaga tukazirira kuva ku gihengeri kinini gushika ku gahengeri gatoyi tukazishyira ku kuzitirira akayabo
General de Brigade Emmanuel Miburo na watu wali na maigi hugu ijeru mutekano asanga hati tuwala litu wa makai ingo ataka shobo kama
mwiyo numbele ya makai domenaji tutelele dokumenya nana ajo kandi mwuri abashitsi agende imitumba yaji hama mahote change mumihana mwiyolewe kwa ingo zizikili zili mwiyo kuduhani mbile zitifuza ayo mahoro nilite ya mbele tuliko treasures muramerero mukaze nizirice mujyangumye ngo ziduhungabaniza umutekano ejo dusire mu ihumbi tubure wa mutekano tubure ya mahoro tubure na rya terambere maze dusumaze kubaka kuva muri iyi ntwaro nshasha y'ibihumbi 2025 dusubire kubibomora dusubire kwirirwa nekera ku mutwe igihugu cyacu kirafite imbibe gihana n'ibindi bihugu bidukikije umunyagihugu wese rero ahamagariwe gucungera ubwo rubibe
mukuru cungera neza bwana barandagiye asaba abarundi bose gufatira akarorero ku Batanzania
burya rero mu gihugu gifite abenegihugu bagikunda by'ukuri umwenegihugu wese ajejwe iperereza si vya bindi mugera vuga ngo ahangujya ngo akora ngo muri iryo kimantasi oya yekada na wewe ukora muri iryo kimantasi hariho ibihugu dukunda gufata ku rurero bwiza aha hakurya y'iwacu muri Tanzania wihenze ugahonyoraho ugihonyoraho uri murundi ukarengana naho wowe ufite uruhusha ukarengana ufite inkoho mu minota nk'abahenzi itarenga 15 Dar es Salaam barabizi nagira ndamenye ko byabaye umunsi umwe pick up irajabuka turi mu nama imuyinga irajabuka ikobero iriko ni darapo y'u Burundi mu minota 15 i Dar es Salaam bari baje gutelefona mu Burundi umwe n'igihugu wa mbere abibonye abaheze gutanga inkuru yihuta abyo kuvuga ngo ejo ngo yarahaciye eka kuko no muziko bajya muri dinamike yabe ni igihugu bose bajejwe iperereza
abatangwa ku rugero saba Tanzania gusa
abashinwa bamatanga kakarurero ku gihugu abashinwa n'abantu babere badafina mugiye mu nama mugenda mwapfunditse ijambo muraje hamwe mwese kandi abonye rega hagi imigwi y'amashengero amadini imigwi y'abatukura cyane na bukebuke cyangwa iriho muga ku gihugu bagenda ari umwe wihenze mu nama ukavuga igitandukanye n'icyo mwapfunditse baca mwamatizwa hano bagenda mu cyumba bakagukubita inkoni nka 20 ukuyibutura batisubira wambare kandi nturire ucuja muri salo bihindure uvuge yuko wari wihenze wewe nyine rero ugatusubira uti muratunga gatoyi bijya navuze nihenze kandi sinari nabirabye neza utwenga ukabivuga utwenga unezerewe abandi barashaka kumama shati wala nuko bimeze nuko igihugu kumva igihugu
umukuru w'inama y'igihugu wijejwe umutekano na wabona ubushomeri buri mu rwaruka bushobora kuba kimwe mu bitera umutekano muke
hariho ubushomeri cyane cyane ubushomeri bw'urwaruka igwirana rya twebwe barundi ryatumye igitigiri cy'urwaruka rurondera akazi kiba kirekire ku buryo leta isanga ifite amikoro make yo kubaronsa akazi bose ni nacyo gituma mwebwe mujejwe intwaro mubwirizwa kuba hafi y'urwo rwaruka mukarushigikira muragabe rero ntihagire abanzi bashaka guhungabanya umutekano babeshe ubwo rwaruka rwacu mukuru kwegera mu nzira zidashika ejo dusange ruvuga ngo iyo menya sinari gukurikira inkozi z'ikibi
izi ngendo z'abategetsi zibaye inyuma y'igitero cabaye ku basirikare b'abarundi muri komine mabayi ntara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero mu ijoro ryo kwa 16 rishira uwa 17 ukwezi guheze mu ndu guheze umuvugizi wa leta ya Burundi Prosper Ntagwamiye yasohoye itangazo yagize ingabo z'u Rwanda kuba izo zakoze ico gitero avuga ko cahitanye abantu n'ibintu Roger Urikaneza, Ijwi rya Amerika.